Iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri itariki imwe z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2018 muri studio indwi Washington DC. Muri kumwe na Oriane Itangishaka, ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mu kwezi kwa kane turangije Uburundi ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bwarakoze isekeza ryo gukura abana mu mabarabara y'igihugu cyose. Icyo gikorwa cyo gusubiza abana ahanini mu mayira y'igisagara cya Bujumbura n'ahandi hose mu gihugu nticyoroshye kubakijejwe no kuri abo bana. Bamwe mu bagikora, bamwe mu bakugwa mu mayira bavuga ko badashobora gusubira mu mihana yabo kubw'ingorane zahabakuye n'ubu zitaratorerwa inyishu. Mbega mashyirahamwe haranira ineza y'abana kuri icyo gikorwa akivuze ku iki inyishu yoroshe kuri icyo gikorwa haba kubana no kuri leta iyo biyihe. Ayo mashyirahamwe nyene yo bari kakora iki mu gufasha icyo gikorwa? Ni bimwe mu byo tugiye kwihweza mu kiganiro muri isanga mu kanya. Ariko imbere yaho reka twumve urwandiko rwasohoye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku Burundi mbere yuko tuja mu kiganiro. Nyirizina mugenzi wacu Diane Ninahazwe turi kumwe hano muri studio tushikirize iyo nkuru.
Ego Oriane, Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiheje gutangaza ko itewe impungenge n'amatora ya kamara mpaka ategekanije ku igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa gatanu mu Burundi. Muri iryo tangazo ryayo, Amerika yavuze ko ihinyanyurwa ry'ibwizwanshingiro mu gihugu cy'u Burundi rije kugwiza n'ubusa ibiringo ntabanduka umukuru w'igihugu atabwirizwa kurenza ku butegetsi, kandi ku mugambi wo guhinyanyura ibwizwanshingiro unyuranye n'amasezerano ya Arusha. Iryo tangazo Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabandanije isigura ko abiyumviriye uwo mugambi wo guhindura ubwizwanshingiro mu ntumbero yo kuguma ku butegetsi bari kwasubiza inyuma intwaro ya demokarasi. Turiyamirije iterabwoba, ihohoterwa no kuzivya abadashigikiye ko ubwizwanshingiro rihindurwa mu Burundi. Uko niko iryo tangazo rihamagarira leta kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu mu gushikiza ivyumviro ribandanya rivuga. Departement d'État America yibutsa leta y'u Burundi ku burenganzira n'uruhara rwayifuza kugira ico bahimirije muri kamara mpaka yo kuri no wa 17 bitegerezwa kungana. America isoze rivuga ko yiteguye kubandanya ikorana n'u Burundi mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro, iterambere rirama no gukomeza umutekano. Aha twokwibutsa ko imyamamazo y'abashaka guhimiriza abanywanyi bayo gutora ego canke oya kunga ingo zizohinyanyurwa mu bwizwanshingiro itangura uno munsi kazosozegwa igenekerezo rya 14 kwezi kwa gatanu. Amatoranyezi nayo ni igenekerezo rya 17 kuno kwezi kwa gatanu umwaka w'2018. Oriane ngivyo bike biri muri iryo tangazo rya Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Urakoze cyane Diane Ninahazwe. Reka rero
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kaze mwese rero nshuti mwese mwumvise ko ari wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mushikirize ibibazo n'ivyumviro mu kiganiro cy'uyu munsi no kuri Facebook. Murashaka kuyashikiriza ibibazo n'ivyumviro, adresse yacu ni VOA radio yacu. Turabibona ivyumviro n'ibibazo vyanyu turabishikiriza mu kiganiro. Nimero mushaka guhamagara ko tukabasubiza tukabahamagara mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro mu kiganiro ni yindi nyene ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ndasubiramo, nimero ni 1 2 0 2 4419193. Kaze mwese rero. Mu kwezi kwa kane turangije mu Burundi ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwarakoze isekeza ryo gukura abantu mu mabarabara mu gihugu cyose. Icyo gikorwa cyo gusubiza ahanini abana mu mihana yabo nticoroshe kubakijejwe no kuri abo bana nyina. Mu ntara ya Gitega hari kibanza begeranyirijemo aba bana kugira bahabwe inyigisho z'ingene bo kwigenza basubiriye mu mitumba iwabo. Muri iyo ntara habashika kuri 48 baramaze gushikanwa muri icyo kigo aho bamara iminsi 3 babayeyo kandi bahabwe inyigisho. Yamara batari bake baratoroka kubera ko badashaka gusubira iyo baje bapfa. Mbega amashyirahamwe aharanira ineza y'abana abona icyo gikorwa kiriko kigenda gute, inyishu yoroshe kuri icyo gikorwa yoba iyihe kuri abo bana no kuri leta? Amashyirahamwe aharanira ineza y'abana yoba ariko akora iki mu korosha icyo gikorwa casabwe na leta? Ibyo ni bimwe mu byo tugiye kwihweza mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka tubanze dukubitire mu ntara ya Gitega twumve ukuntu icyo gikorwa cyo gukura abana mu ibarabara kiriko kiragenda. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana yadushikirije ku munsi wejo.
Imbere yo gusubiza iyo baje bava babanza guhabwa inyigisho zimara iminsi 3 bafungurirwa kandi bararayo. Venus Imana irambona mu matari w'intara ya Gitega aratubwira icyo gikorwa kiriko kirakogwa.
Ariho abo abavyeyi babo canke abari basanzwe batunze baciye baza gutora mugabo ni bake. Hariho bamwe basanzwe ari imvukira z'intara ya Gitega, abo n'abandi bimvukira intara ya Karusi, abandi bava i Murambya n'abandi bava i Mwaro. Abo rero bariko bararonswa inyigisho bategure yuko niyo twabashikana mu miryango bazoheza bumve yuko batasubira kuva mu miryango. Ariko iruhande yaho turiko turagira rutonde ruriko umwidondoro w'umwe wese ahava n'abavyeyi biwe kugira ngo mu makomine badufashe gushikira abo bavyeyi nabo nyine banze bategurwe, hanyuma tuzobashire abo bana bateguwe bose kugira ngo bumve yuko atanu umuntu umwe yasubira kujya mu ibarabara.
Venus Imana irambona abandanya menyesha ko abatari bake mu masegereza canke abana bo mu ibarabara baciye banyegera bamaze kumva umugambi wo kubakura mu ibarabara. Abandanya avuga ko uwo mugambi uzobandanya bose bakabakura mu mabarabara. Bamwe muri abo bana bavuga ko baje mu ibarabara kubera ubukene.
Naje mu ibarabara kubera muhira tutagira ibyo intagira ibyo bose n'utwongera kubera ndashima Imana.
None turonka bigenze gute?
Ndaturonka nyene ngiye nyene nko gukora ndose nk'akazi nkagakora. Harakazi nyene ko kwikorera imizigo.
Abandi nabo baje mu ibarabara kubera ingorane ziri mu miryango.
Je papa nabo mu barapfuye. Hanyuma kore batatu bacere bari basigaranye amatongo baca bambwira ngo nituzagabura ngo amatongo yose ama ndababuranya mbuza amara kubabura cyamvuga teka nigira mu muji
aho abe wacu bivukana mama bashaka kuguma batwirukana we mukandi mama nawe agiye kwa mawe wiwe ngiye ribemera abo bahungu kuko atujyana turi kumwe. Abo bandi bahungu bashaka baza baratwirukana kubera ubu ari wowe undi mukobwa tutavukana. Abo bandi umuryango wa papa warapfuye nika mu wa mbere papa wanje nawe amakaye yaca zarahenda migisha kwaca zarayatabagura ayasiga mama ta kubera nayo makaye nayo bari bampaye kandi no kwishyura naho bari banyanditse naho mu muntu kandi ngaje nta na kimwe no baho kandi no tekereze bagumye abantu bibi kuko aho bantu rubika niho ntumanja kwiyara.
Bamwe muri abo bana barashimye ko bafashwe muri ico kigo kandi baremeza ko baronkera indoro nziza
barangaburira bakama ni pinki amako bakama ni pinki mfuka narakwinga isinzi naho ranuka nari kubona arabihebye.
Buramatari w'intara ya Gitega aremeza ko abo bana bakeneye umwanya munini wo kuba muri ico kigo kugira ngo bahabwe indero ariko ko atazi ikibazo cy'uburyo
ariko muraganira urabona yuko bafite ibyumviro by'ukuri bigaragaza yuko akandero baronse ndero yo haziko yaba rero uburyo bwa bidushoboza twamashije umwanya n'imiburi buri nk'ukwezi bari ngara bari kubari ariko icyo bigorana kuje n'uburyo.
Igiteye amakenga nuko bamwe muri abo bana bemeza ko bafashwe neza mu kigo ariko n'ikibuze ko batoroka ikigo bagasubira kugaruka mu buzima bwo mu ibarabara. Abashika batanu muri abo bana baramaze gutoroka ico kigo bakisubira mu buzima bwo mu ibarabara. Si rya mbere ibikorwa nk'ibyo bikozwe mu bisagara by'igihugu ariko inyuma y'iminsi mike abo bana barongera kwibonekeza. Abizi by'imico n'imibano babona ko hakwiye politike yagutse yo gufasha abo bana gusubira mu buzima bwo mujyango ndetse bakanategura n'imijyango izobakira kugira ngo imenye ko yofata be nabo bana mu gisagara cha Gitega abenshi mu bagenda basegerereza atawo umugabo afise bari mu bwoko bw'abatwa baturuka ku musozi wa Zege uhana mu gisagara cha Gitega Igitega Fidel Antoine Nsabimana kubwijwe rya Amerika.
Urakoze cyane Fidel Antoine kuri iyo nkuru waduteguriye. Ahandi naho bamwe mu bakugwa mu mayira ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya hagati mu gihugu nabo bavuga ko badashobora gusubira mu mihana yabo kubw'ingorane zabakuye muri izo ngo zabo muri iyo miryango yabo n'ubu izo ngorane zitaratorerwa inyishu. Dutega amatwi inkuru ya mugenzi wacu Diane Ndonse mu minsi yahera naho nyine.
Bamwe mu basegerereza mu mabarabara bavuga ko badashobora kuhava bafatiye ku ngorane zabakuye mu mihana iwabo. Umwe mu bigeme ari muri uwo mugwi ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya atwiganira ko inyuma y'imyaka 10 nyina yitavye Imana yasigaye abana na se mu nzu hamwe na mukuru we w'umukobwa. Uwo bavukana amaze kuja kuba kugwiwe asigarana na se, avuga ko yavuye amufata ku nguvu amuvyara k'umwana, akaba ari nayo ntandaro yo kuja mu ibarabara kwiwe.
Papa yari yanyirukanye kubera no mwana
kubera amuvyaye. Nane ndiba mushira papa wiwe
ntamwemera kandi ari papa nyene
yakuvyaye k'umwana. None hama yongera arakwirukana kandi ari we mwavyaranye.
Ngo nuko nagenda atanda mwararatse uyu mwana nubi yafashe kongo.
Uyu mwigeme avuga ko afite imyaka 18 muhira havuka, bamwe bamuha 28 abandi 30 nirenga, ariko umuravye agaragara ko afite hagati ya 18 na 20. Muri kino gihe umwana yavyaye avuga ko afite hafi umwaka. Aha rero uku kuba mu ibarabara savuga ko kutavuye ku ngorane zo mu muryango ahubwo kwagwaye mu mutwe.
Nta muntu numwe yamusize mu ibarabara inzu ngiyi ndayitahamwe ndumwe baragerageje n'umuryango urabona n'inzu bahendahendesheje ngo barubaka ngiyo sivyo ahose ngo kwari kugwanya ngo noba ndamuturubika ngaha mu nzu. Uwo mwana yarase burundu arankarankirana kuva hasi gushika hejuru. Icyo nobona je nabonye nti umuvyeyi yomfasha gwari we wese ni uwo mujana mu bitaro kwa Rujani, hanyuma rero bakabanza bakamugorora mu mutwe akumva, hanyuma rero agahava akamera nk'abandi nayo kuvuga ngo muramuzanye yemwe inzu ngiyi nashaka imfunguzo ndamuhereza.
Ariko nubwo avuga uko ababanyi biwe bavuga ko uko kugwara mu mutwe ahanini ari kuyinga. Umuravye ntiwomenya ko iyo ngwara mu mutwe ayifise, nubwo kandi ubwo bugwayi bumuvugwa ko abamukurikiranye mu buto bwiwe bavuga ko bwatanguye kwibonekeza kuva havyariye. Nogera banka Diomed numwe mu babanyi biwe
ataravye rujya mwana nukuri yari umwana ameze neza nta ngorane yari afise rujya ruzu rero namavunza yaragwaye kera yari yarayakiza arabe umukobwa mwiza izijya ngorane riri hajya ameze kurya amerewe kujya nukubera urya mwana kuko ntaronka n'ivyajya bikwiye ngo aronke n'utwo yambara dukwiye.
Vyongeye uyu mubanyi avuga ko amatohoza yakozwe mu kibano yerekana ko uyu mugabo ashobora kuba yarafashe ku nguvu umwana wiwe.
Twe twumvise ngo yamukuye kuri se haraje n'umufasoni haraje abashinga ntaye ngaha arabibiganira twebwe ntitwobimenya arabibigana ingene vyagenze hari cegera cyo uyu mufasoni nawe nyene yaraje arabitohoza hama rero bafata rero ngo n'uyu se wiwe rungino urumva rero ngo yaramureze yamutumye ngo ikete aze kuzana ikete y'ubukirisino sinzi intu yagira mu ronde hari hama ati rero wabona bwije ucurarayo ati ntibakugirire nabi zo ngore rengo cazikuraho uwo munsi nyene na nyamwana niko yabisigura nyene ko ariko byagiye twebwe rero ivyo natwe twavyakiriye uko nyene natwe twaguye mu gahundwe mbere biradutangaza mbere gose mbere ntawe uvuga ati yaramubonye ntawe uvuga ariko byivugira umwana ingene byagenze byose yarabitahurije abantu babashinga naye n'abafasoni
nyene gufatwa ku nguvu avuga ko yituye inzego zitandukanye ariko atacakozwe
naramwitwara yarase kwita
umukuru mutumba arabitse
arabitse
none yagufashije iki
nanakim
umukuru mutumba wa Masango Gahungu Venansi wo muri komine Muramvya ntakana ko ayo makuru yamushikiriye.
Uyo mwana wiwe niwe yagumye avuga ati jewe nawe ndiko ndabivuga mwanga turazereza ko ariwe hanyuma turabaza na muryango yamuhuga butamushyira mu nama hanyuma turayimubaza aratwahera gusa ko atariwe cyo turabihagarika gutyo nyine
no munyamiramabe ntimwagiye
twagiyeyo.
Amakuru dukura kuri uyu mutumba wa Masango nuko uku kudashengeza uyu mugabo yagirizwa kugoka kukizira gushobora kuba kwavuye kwafitaniye ubucuti n'abajeje intwaro ku mutumba. Vyongeye na nyene kwagirizwa icaha akaba yararongoye agacimbiri, ariko kandi binavugwa ko ari bitera soni kugira umwana na se baburane ku mabi nkayo. Uko biri kose umwe mu bakenyezi yahoze mu baremesha kiyago waku mutumba wa Masango abonako uko kudahana kuzotuma uyu mwigeme yafashwe ku nguvu aguma segerereza mu ibarabara
ibyo yakubwiye nibyo najarambiye ngo ndamuhekeze ku ikomina zikubivugayo ndishwi nanga kwikwegera none wumva none ko abo base kubisambura nonagiriki asokoma yerera kujya
ibintu byunyugwa nuko abavyeyi bashobora kugurisha amatongo abana ntibaronka mikoro ibi biruku mu gihe ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu buheruka gutanga itegeko ku ndongozi z'intara kwa abana bose hamwe n'abakuze basegerereza mu mabarabara bakugwaho bagatahanwa mu mihani wabo itegeko ryasabwa kuba ryubahirijwe itariki itarenze 19 ziheze z'uku kwezi nyuma yaha ubushikiranganje bubandanye buvuga ko buzofata ingingo zikomeye kubatsogaruka mu mabarabara nubwo budatomora neza izizofatwa mu itangazo bwasohoye kuwa 17 z'uku kwezi turimwo mu ntara ya Muramvya Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane mugenzi wacu Diane Ndonse mu ntara ya Muramvya kuri iyo nkuru yaduteguriye. Birumvikana ko ibibazo ari byinshi kandi bimwe bimwe ntivyoroshe na gato. Kuri iki kibazo rero twatumiye urunani Fenadeb, urunani rwa mashirahamwe aharanira agateka k'abana mu Burundi, rukaba rugiye guserukirwa na Ferdinand Simbaruhije umunyamabanga mukuru w'ugo runani. Mushinga nahe Ferdinand Simbaruhije, ndabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Mwakoze cyane.
Turumvise inkuru ibabaje, turumvise n'indi mbere yaho y'ukuntu ibintu byifashe mu ntara ya Gitega. Iki kibazo cy'abana bo mu ibarabara muri rusange cyifashe gute mu gihugu cy'u Burundi muri iki gihe?
Mbakoze cyane rwose kw'ico kibazo, kandi kibazo zikuriye cy'inkwembutima cyane muri bino bihe. Icyo kibazo ni kibazo twebwe nk'urunani by'ukuri twakurikiranye kuva kera, no kuvuga twakurikiranye kuva gitangoreza no munsi nyene. Rero icyo kibazo kumbure kwa tabizi nuko atari tejo, kiramaze imyaka itari mike, no kuvuga hano iwacu mu gihugu icyo kibazo cy'abana umwe baracyatanguye mu ntambara y'abayizi mu 1993. Hanyuma rero icyo gihe birabandanya muri iyo ntambara yamaze imyaka 12. Rero umva birabandanije mu nyuma ariko byagiye yashitse havuka amashyirahamwe atandukanye, amashyirahamwe yagira ati kumbure afashe ntiyaswe kuboneka abana mu ibarabara. Ariko naho ayo mashyirahamwe yagira ashingwa mu by'ukuri byakunze ko icyo kibazo gihera tabana mu ibarabara byarabandanije umva kuza uno munsi nyene. Ndetse ubiravye neza uko imisi ihera niko tubona ko abo bana ubona ko baguma babenshi cyane gusumbya. Rero ngira ngo umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi harabaye icigwa ku bijanye n'icyo kibazo nyine kugira ngo barabe neza ingere cyifashe takozwe rero muntu ufata mu bisagara bikuru by'igihugu bitatu byabaye hano muri gisagara cya Bujumbura, bya mu ntara ya Gitega, biraba kandi no muri biraba kandi no n'Ingozi. Icyo gihe baragerageza kuburaba ibyo ari byo bituma barabona ibyo ari byo ico gihe rero umuntu azahurumva ariko urumva kugira ngo ico gihe bagira ivyo vyo bagira ati kombure leta kombure ibone neza ivyo arivyo, ibone ingene yofasha imenye ronke icigirisha gukorera ko hanyuma kandi uva si leta gusa bagira ati kombure n'abashinaba bose bafise ico bofasha no kuvuga amashirahamwe yaba yiwacu mu gihugu canke kombure y'amashirahamwe ubuzima kumwe yose atuse bofasha kugira ngo barwanye ivyo bintu vyo kuvyako abana babwibarabara kandi atongi bagira ati aho igiti bafatira ko rero ico gitigi urumva ico gihe bavuga ko abana bashiki 3000 urumva ko mugabo rero umuntu yaje neza urumva kuko yo byigwa ntiyasubiye kugirwa kugirwa mu nyuma gara hatugeze no munsi ntaho twane no munsi gitigi dusise no munsi mu rumva ko cyose tubona no gusa tubona ko abana by'ukuri ari benshi. Hanyuma rero tunabwiye nuko umwaka w'2016 nuko umukuru w'igihugu yuko yarekanye intumbero ya leta yuko baguma ko ico kibazo kirangira hano iwacu mu gihugu. Ibyo rero bikazagaragariye mu ijambo yashikirije abarongoye intara ico gihe, hanyuma rero atatanga ndetse igihe atanga amezi atandatu kugira ngo ico kibazo kibe cyamaze kutora inyishu. Rero ico gihe rumva mugabo urumva urabona ico gihe amaze kuvuga kuri kirumva ni ukuvuga babura matari batandukanye baca batanga kuvuga umwe wese kuraba nyene iwe nyene imeze. Hari ndetse n'abiyihuta ico gihe urumva ko muri bagira ati kumbi wande ntiboneke n'ibiki. Ariko rero murumva ico kibazo urumva carabandanije. Hanyuma yo mugabo rero kubera ko abantu baguma kwesa amashirahamwe n'ibitwa kwazusemera n'ibiki rero niho rero itake zibinzwe kwa kabiri ku mwaka urangiye no kuvuga mu mwaka w'2017 niho habaye inama yabereye mu Gatumba. Iyo nama yabaye yahuje amabose nofata ko bafite bafasha mu bijyanye n'akabana ibari bakibari benshi cyane icyo gihe, natwebwe inkuru nandi twatwasirizwa natwebwe. Hamwe cyo gihe rero cyo gihe tabiganira ko byose turi kunaba cyane byagizwe biteguwe n'ubushikanganzi batakazi na muntu gufata na munda n'itambere rya komira. Rero icyo gihe rumva tabiganira ndetse turumvika tuba twese by'ukuri dushinge gose umugambi ko twabona ko umugambi by'ukuri utomoye, kuko mubizi umwana burya si wo mu ibarabara, burya nta hantu mubasha kuronka heza by'ukuri ku mwana atari mu muryango. Rero ni ukuvuga rero ko icyo gihe rumva bari aho bose by'ukuri bashimishije. Hanyuma rero niho mu nyuma hatasohoka icyo no kwita urupapuro rw'inzira, ni kitwita twita fe de route rwa mbere kwatekanya ibintu bitandukanye byatuza gukogwa ntibyari bikeye byatuza gukogwa. Hari biteza kuba kugira ngo kumbure abo bana bashobora kuba mu ibarabara, hariho bavuga ati bon hoba ibi n'ibi 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 n'ibi, urumva hari ibintu bitari bike by'ukuri bari batekanije byatuza kuba. Hanyuma rero ariko rero urumva mugabo byaragoranye ntibyakunda ko bica bishoboka nyine bica bitebuka. Rero icyo kibazo kirabandanya rimwe na rimwe ugasanga abana bafashwe bakajyanwa nko mu bushobo butandukanye, ariko biraje kabona ko urumva naho bigira gutyo urumva kabona ko atari inyishu. Rero niho rero mu nyuma batagira uko atazigira kabiri ukuvugwa mbere ko urumva byari byagoranye byari bishobotse ko bigenda uko byari biteguwe. Murazi ko iyo umuntu agifite umugambi ubikore igihe cyose uko ategeka umugambi sigeye cyose igihe ntabwo buteguye, urumva ko mfatiye ko rwose atazi kwa mbere w'inzira, urumva ko bitageze uko byatekanijwe. Rero kuri rwa kabiri nk'uko mwabivuze na byumvise mu kayagaheze muri ya muti iteka z'itenda z'uko kwezi nyene uko kwezi kurangiye niho bari batanze itango rya nyuma ry'uko umuntu wese by'ukuri mu ibarabara yo kwijana we nyene batarinze kuza kumukurayo. Rero niho muntu azahora ni ukuvuga iteka 2023 kuko kwezi nyene kurangiye nyene, niho rero baca baheza bagatangwa kufata abo bantu bakabashyira mu bigo bari batekanije ibyo kugira ngo babashyire bw'umukinda ko umwe wese ashaka kumujyana iwabo. Ibyo rumva rero nk'uko mwe mwabivuze byatanguye cyane cyane umuntu abirabye turabona ko hano nk'ivuga isasa Bujumbura, kuko tubona ko bishobora kuba byaratanguye cyane ariko byahereye cyane abandi byageze kwikira bukebuke.
Ni ukuvuga ko n'abaciriyemo ni ukuvuga ko
rumva
ndukuvuga ko nkuko mubivuze mu gihugu cyose rero unye umugambi nuko bobanza guca muri ivyo bigo bakigishwa bagasubiza mu ngo zawe.
Mu byukuri niko byariteganije ko umugambi niko yitegekanya kandi nahihujwe ndiko byagenze kuko abana bari bafashwe ndetse n'abajya abandi bakusanga basegereza bari bafite ibigo bashyiramwo mu kurinda ko baduga naci iminsi nkuko mubivuze iminsi kuri itatu kugira ngo baronke baronswe izo nyigisho nkuko mubivuze ndetse bashobora kugira n'intonde kugira ngo bamenye abo bana bari bo. Rero ibyo byarabaye hanyuma munywa zaho baheze badugana werumva rero henshi aho tumaze kubona turabona ko bagiye badugana ahantu batandukanye, ni ukuvuga umwe wese akamujyana bakamujyana iwabo. Nuko rero urumva niko tuzo kimeze kubera nk'uko nkuru nari cyo nibabwira nuko twebwe twirabye muri rusange ni ukuvuga mu kwajana twagira tuti muri izo nzira zose zatuza gucamwo twasaba ko by'ukuri hose byokorwa bisunze amategeko, ni ukuvuga nk'imana ko mbuye havaga iriwa nawe mubabujanye iyo tubirabye neza muri rusange twasanze ntaco natatwa by'uko twashimye muri rusange
ariko
abantu usanga kandi usanga abana bamwe usanga bagiye baratinya ku Rwanda hajya iyo bazandi ugasanga basinzi bavuye imodoka ari bahagenda.
Birumvikana ko
yerekana ko usanga basibazo mu nyuko yagira ati mbe none tugiye he aho usanga muri hari ibibazo bitandukanye birakumbure ngira ngo ndaza kubivugangira ku mwema mu mukanya birakumbure
ego cyane uraza kuja mu rido nido ry'ibibazo bimwe biriko intara zimwe zimaze ko zirahura navyo kumbure ni Bujumbura muri icyo gikorwa nyene. Tugarutse gato kubijanye n'abashobora kuba barashizwe mu bushomo mu minsi yahera cyangwa mu mugambi wahera mbere y'uko batangura kugira uwo mugambi wo gushira abana mu bigo barashirwa mu busho. Hari itegeko mu mwaka uheze twumva cyane ryavuga yuko gusegereza byari bigiye kubicaha nuko bimeze. Hari itegeko rigenga gusegereza mu mabarabara, ni icaha gihanwa gute?
kumbure iyo ndashaka kutabishwe bagira neza urumva kumbure mugabo nkuko mwabivuze ngira ngo mwarabyumvise ko babwiye ati gusegeza bizoba icaha ariko ari byo tegeje ntaje ndashaka gusoma ariko twatwabyumvise ngo namwe mwabyumvise ego ariko ryo twete ni mugabo rero twete ni byo kumbure twete nuko ari icaha muri kuri burya ubiraje neza muri sangi uraje uko imeze no kuvuga kubona nk'umuntu uri kuri akuze umuntu akuze ari mu barabara mukabura kumbure cyangwa ukabona nk'umwana ariko arategeza mu barabara mu byo kuri si ibintu byoroshye gatoya kuko no kuvuga ngira kumbure igituma ngira ngo cyane no kuvuga ubwa mbere ho nuko ubwa mbere kubona mu barabara mu ahuti y'umuntu agusa warenga urenganye wese amufata ku bamubwira ati mba amafaranga mbasha gutya n'ibiki byo kuri kandi cyo cyatanga kumbure isura mbi ku gihugu urumva ko atari byiza icaka kandi urumva biratuma kubyatuma kandi n'igihugu byo kuri bihomba kandi niyate koko muri byo bantu tubona araho tubona no munsi ubona ko muri bo ubona ko afite inguru hamwe baronse icyo bakora boshaka gukora bakiteza imbere bagateza imbere imiryango yabo ndetse bagateza imbere n'igihugu urumva rero ko by'ukuri ntibyoshe kubona hano mu ibara baratetse n'ahatubaye itegeko mu by'ukuri umuntu abiraze neza n'ibintu bitabereye ku gihugu
yego murakoze cyane rwose umushinga nahe Ferdinand Simbaruhije mu runani FENADEB ruharanira ineza y'abana mu Burundi kino ni kiganiro kijambo abonyanye biradishwe rya Amerika nabo nyine tubahe akaryo bashikirize ibyumviro n'ibibazo kuri kino kibazo gihambaye cyane 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 kugwaruka ku Burundi abana batari bake bakunze kubonwa cyane mu gisagara mu bisagara bikuru by'igihugu cy'u Burundi n'inyishu ico kibazo cotoregwa duhere kubitwa Thierry Amahoro neza ngahura komeye
Ego turashima nibaze namwe kwa amahoro.
Ego namahoro turashima kabisa.
Ego munda mukirize umutumire.
Narakumva.
Ndabaramukije. Ego muina sikirize Oriane nawe ne yavuze neza yuko ari kibazo gikomeye ndetse nawe uragereje ko ariko mu bigaragara Oriane urazi kino gisagara cy'iwacu nibyo koko tuba twifuza ko kiba gisagara cy'iwacu. Ariko rero iyo ugomba kugwanya ikintu nuko nimiburiburu banza kumenya umuzi wacu ikina kintu mbere iki kibazo mbanze ndakibaza umutumire bibaza kugira abana bagwire mu mabarabara byo biva kuki ariko jewe nkinyishu mbere ngire ko nkinererano numvirize ibihezeze kuvuga mu mwanya uheze nibaza ko ikibazo coba cyandurutse ku mpande zose ubwa mbere leta nibaza ko nayo ifite uruhara rwa mbere nuko numvise umubyeyi bishobora kuvugwa ku rugero nk'uburu yuko yafashe umwana wiwe ku ngogo ariko ugasanga kubera ko kumbure afite uruhara mu butegetsi cyangwa afite ikindi gishobora kuba gituma adashobora gukurikiranwa ugasanga umwana yarenganijwe ntiyigeze akurikiranwa kandi byemeza aho umenga biri nibaza rero hariho kudahana kubera umwana usanga ariko ararenganywa mu miryango mugabo ugasanga ntacyabayeho cyamira wa mwana agahitamo kwigira mu ibara barakubera abona ari hasa amahoro hanyuma kandi hariho n'ababigira kubera agahararo cyanke ingeso cyose sino kideha ariko kandi ikibazo nibaze ko ari nyamukuru n'ubukene buhanze igihugu ubukene buhanze imiryango rero kino kibazo kugira kibeho ni uko ubwa mbere leta ibanza gushyiramo ingufu igashyiraho politiki igamije kugwiza umwindi kugira ngo imiryango ishobore kwibeshaho hanyuma na ba bana bashobore kuronka ibibabeshaho gusa ikintu kimwe cyo nashimye nyamukuru Oriane hari akantu bavuze ko abana muri ino minsi ntibakibajyana muri birya bintu by'ubusho bahora babajyana mu minsi yahera cyari ikintu kibaje kubera wumvise umwana yagiye mu ibarabara kubera ingorane mu gugo agasanga bamujyanye mu gasho leta nibyo ndashimye ko kino kibazo kiyiraje ishinga kiyanze ariko nibarabe bakoreshe ingufu bashoboye bige kino kibazo bahereye ku muzi bishyure ingorane yatumye abana bajya mu ibarabara hanyuma bano bana bazabona kugabanuka murakoze cyane Oriane
murakoze cyane rwose Thierry reka duha akaryo na Gordien mbere ko tuja kumutumire Gordien uratwumva amahoro neza
amahoro
ikibazo cyane cyumvira ego
nikaze cyane nari mvise mbega abana bakije yuko bazaca babajyana icyo bataba bakuye mu mitumbi wabo biteguye yuko bazaba bagitoye umuti cyane Lekito kitu kibazo bazo bakuri bujumbura gusa kanye bazo bakura nino rugo mu mitumba mwaka n'iki kwazo nari mvise
urakoze cyane Gordien ereka twakire na innocent amahoro neza uratwumva Allo innocent
Me cuenta bu un po
Ego duka ku ijambo
Ego hani ni twarashize uko bari ko bakura abana mu barabara ico niki kuko cyiza bakoze tukabona hano mu gisagara cyo twarengewe hariho iyo ubaze barashikana hagati mu gisagara ino ibujumbura hariho nabandi bana bacibonekeza mu bisanzwe bo barahegeje nabo nyine boza bakabatora bakabaha impanuro bakabegeranya bakabasubiza mu mitumbi yabo ama ukagira barabaha n'inyigisho hamwe hamwe hariho n'ababyeyi babazana ubungaha aharuguru nyine handa mu gisagara bakaza arikibuka babaha n'impanuro kubwira ngo babarugiye gusega atamikoro bafise icyo ni igikorwa cyiza cyaragikengurutse bakaza barashika nino mu gisagara baza barabegeranya batukana icyo gikorwa cyaragishimye cyane kubera bari basigaye ari benshi hano mu gisagara cya Bujumbura.
Urakoze cyane rwose Innocent. Tugarutse ku mutumire wacu Mushingantahe Ferdinand Simbaruhije. Abatumire bacu bose batatu twakiriye basa n'abavuga rumwe, baravuga bati leta kumbure yuraba igitera abo bana baja mu mayira. Thierry yavuze ati ubukenye ahanini nibwo butuma baja mu mayira, akavuga kandi cya kabiri ati kudahana kudahana biratuma abana benshi baja mu mayira kumbure kubera ibibazo baba bafise mu ngo zabo, haba gutotezwa cyangwa gufatwa nabi cyangwa ibi nabiriya bituma baja mu mayira. Mu bihugu byose byo ku isi hari abana bo mu ibarabara, none hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho abantu bibaza ko gitunze cyane gose abantu mu ibarabara n'abana turababona. None nk'itegeko tukumbure turako turavuga byo kuvuga diti ntibikwiye ko umuntu aja gusegereza mu barabara ryoza rije gufasha canke ryokono na cyane umuntu yotorera ikibazo gute cy'iki kibazo cy'abantu n'abana baje mu mayira nkuko bari ko bivuga ubukene buraboneka hose ku isi.
Mahoro sana bose kandi yuko ndashimira bose babaje ko ari gatatu kandi ibibazo baje kuganda ibibazo by'ukuri y'inkora mutima. Uno munsi niba tubona munsi abari abana mu ibarabara ntabwo umwana wawe wese ari mu ibarabara, uno munsi arafise igituma ari mu ibarabara burya muri zihajya nta bantu umwe ari mu ibarabara adafise igituma ari mu ibarabara. Twebwe rero nkuru na ni sinadete by'ukuri twakurikiranye icyo kibazo twazi ibituma bimwe bimwe twaje kumenya ko abana rimwe nabo turagana tukumva ibyo ari byo. Ni ukuvuga hari abantu munsi tuzi ko ushobora gusanga ko mbure ava mu muryango ukenye cyane, hamwe avuga ati jewe by'ukuri ni ugupfa no gupfa, jewe kuba hano ntashobora kuronka ivyo mfungura, ntashobora kuronka gahuzu nambara, atakina atatelefone ataruguru mfise, jewe no hakomba gutyo no kuba basi nta ngenge na basi kaza ku kontakata mu ibarabara nyine ko nyene kaza gusegereza. Hanyuma rero ugasanga ko mbure hari abandi bandi usanga bishwa sanga basaba ababyeyi bigaba, ababyeyi bataye by'ukuri ibanga ryo kurera nkuko mwabyumvise, abo nabo urumva by'ukuri nabo nyine urumva yumve rero umwana ugasanga ko mbure uri mu ibarabara, hanyuma rero ugasanga gushika ku mubyeyi mwene uyo wumva byogenda gute, urumva ngaho by'ukuri hari ikibazo. Uwagize ati mbene atize nibaza ati ko wahera ku muzi mu by'ukuri kugira ngo abana baje basubiye mu miryango iwabo bamerwe neza, ni uko by'ukuri kuko mubivuze hoba byiza ko hoba ibyigwa bakabi ku mwana wawe wese mbega byageze ko utaje mu ibarabara. Amero umuntu agategura umuryango imbere y'uko umwana agenda, umwana akazogenda asanga by'ukuri afite ahantu heza hateguye, agategura umuryango, agategura ndetse n'ikibano. Hari n'abantu usanga bishwe asanga bagiye bagize amakosa birashoboka nawe nyene, basa ko ngubu yagiye amakosa amusanga ahandi nyene, none ziyogenda gute? Ni ukuvuga rero ko bikenewe yuko imbere ya byose babanza gutegura aho umwana ashikira kugira ngo ashike amerwa neza, ashike yisanzura, ashike yumva ko ari ahantu ho kuba. Ibyo rero twebwe nkuru nani twamwe tuzakuva kera ari mu bako atakundi byogenda kandi twibaza ko byuko twibaza ko ngira ngo ababije twibira ngo babyumva. Rero ikintu bavuga ni uko mwagize muti hari wundi yavuze ati mbe none uwo mugambi uraba ni hose, ni ukuvuga umugambi kugira abyumve neza ni ukuvuga umugambi w'igihugu, ni ukuvuga umugambi ufata hose, ni ukuvuga bagira ati ntage mwana n'umwe tuzosa ko namwibaraba, ni ukuvuga rero si muri meri ya Bujumbura gusa ni mu gihugu cose. Numva rero nimba kumbure bitashwe iwabo ngira ngo umugambi uzoshikayo naho nyene.
Kuri icyo kibazo nyine witwa Innocent
nawe mbere kumbungira ngo nosa mutamumva ngira ngo yavuze ati mbe none yavuze ati benone yavuze ko menga atabona uno munsi abana mwibaraba twakibabona ngira ngo mwazimuse kare ntuze kuvuga umuramata y'intu ya Gitega yavuze ati hari habana bavumvise umugambi washaka ari imegeza no kuvuga rero bari abana binyegeje rero kuko twiraje natwe twaje kwitwe twaronse byabana ba bace muri amazu nyine batya kubaza guca mbere yuko badugana bumba bazana mu iwabo saje twitwe twitse tabona ko ari mikeye cyaziko twakwibaza ibitsinjana banga no kwari ko abana no munsi batarashoka kuboneka bone bate binyegeza bumvise ko umugambi utangure bije rumba rero niko imeze rero rumba no umugambi rero rumba byukuri utazagukwira hose umuntu azose
numugambi w'igihugu cyose nkuko mubivuze none umubyihweje nkuru nani rw'amashira hamwe iburi ntara yoba ifise ikibazo yici yisangije kuburyo ko nazo navyo nyene byoba mu byo bo kwihweza mu kugerageza gutorera inyishuka ikibazo kugira ngo ntibafatire hamwe bose ikibazo nkuko menga hose mu gihugu kimeze kimwe kuko hari ntara zishobora kuba zifise imvuvyi nyinshi yindi ntara ikagira ubukene bwinshi yindi ntara ikagira ingwara nyinshi boba bafatira ku kibazo nyamukuru gihanze iyo ntara mu kugira ngo batorere inyishuka ibibazo canke bose bakora kimwe
ahubwo zengira kuno bivuga nanje ngira ngo urabona kuvuga ngira ahubwo zengira ntiboraba ko muri nta kuntu boraba umwana ku mwana kuko urumva umwana wese burya afite ikibazo yisangije rero je kuba ngira ntiboraba umwana wawe wese ati mbere umwana imeze gute bakiga noza bakiga ntuza bakiga ibyo byose ndetse bagashika muri wabo bakabona by'ukuri icatumye aza mwibarabara hanyuma rero kugira ngo wa mwana nimba yagiye ahunze ubukene urumva ko mbure aho yaguhunze ubukene urumva biragoye cyo kwe kwa matubwa tuti uko huboneka imigambi itandukanye imigambi yoteza imbere imiryango mu gihe umwana yahunze ubukene niriza ko iyo miryango iheza koronka uburyo bwo gushobora kugabye kwitunga bagatunga neza umwana wa mwana hase koronka itagira yirukira mu bijyanye n'ibyo buryo nuko rero turifuza ko yamashyira hamwe ayiwacu ashitse ufasha mu gutegura imigambi yaba leta mu gutegura imigambi yo gushobora guteza imbere abo bana yabakumbure yabamashyira mu mpuza makungu n'abanye ko murazi ko akomeye cyane nabyende by'ukuri arafite nayo nyine uruhare nanyine ashobora kwise icyo twifuza ko yobafasha kugira ngo imiryango ishobore kuronka ingene yifundundura kugira ngo ntihari umwana zikunda munsi asaba kuva mu muryango bivuye ku bukene
muravuze ko kumbure n'ibyo koko ko boraba buri mwana n'ikibazo ciwe none muvyihweje mubona buri ntara zifise uburyo bukwiye bwo kugerageza kwiga ikibazo ca buri mwana canke mubona ko bo bafise uburyo bukwiye bwo kwitaho ibi bibazo kumbure kikishwa kwa kibazo cyo kubaza bo muntu ntwaro nyene ariko mwebwe muvyihweje mubona bizoshoboka kubijanye n'uburyo bafise
urumva nirango ariko twebwe tugira tuti uko biri kose urumva ko ya n'umugambi twe tuvuga ko n'umugambi by'ukuri mwiza cyane twe dushima nkuru nani n'umugambi mu by'ukuri wari ukwiye gushyigikirwa n'umugambi tugira tuti abari bose bafite uwo bufasha kumbure nta wavuga ngo batabitana ngo leta gusa twe tuge umuntu wese afite uwo bufasha by'ukuri yo kunganira kugira ngo uwo mugambi ugende neza kugira ngo abana bacu by'ukuri bamerwe neza rero urumva kuko tubivuga tuzi urumva hari abana no munsi tuzi ko kumbure navuze kubijanye na urumva navuze kimwe muri ivyo urumva umwana ashitse muri wabo urumva akina vyinshi imigambi navuze imigambi yoko wasiye navuze izanye n'ibitezi imiryango yonyene burya birakeneye ko habaho n'imigambi ko umwere dufate ko umwana dufate nk'umwana yagiye uno munsi yagiye ari mutoyi umwana ashobora gutanga amashure turifuza ko umwana yasubira mu ishure nk'akarorero tugira tuti kandi tugira tuti umwana ko umwere yagiye uno munsi akuze bitayikunda ko atanga aza mu mashure mato mato tugira tuti ko umwere haboneke ibanza haboneke aho baboneke nk'amashuri y'imyuga ashobora kwiga ko kuri umwana ashobora gutegura neza akazi kiwe kuko nimba uno munsi abana bari mu bibazo uno munsi hamwe by'ukuri baronse bashigikiwe habona ibintu bitandukanye abana ibintu bishobora guhindura saa kumbure ugasanga ejo wa mwana we naho yari yatse mu bibazo bitandukanye ugasanga ashobora gutera imbere cyane birashoboka rero turifuza ko by'ukuri baboneka abantu benshi bafasha kuko naho nyine ngira ngo yego niko leta urumva turazi ko mubyeyi ibintu byose tuvuga tuti ni leta mugabo ruba biziza ko by'ukuri hagira n'abandi bandi bashobora kukubwira bati tuyishyigikire kuko n'umugambi ko ari umugambi twifuza ko utera imbere umugambi twifuza ko ubera neza
murakoze cyane kandi kumbure mu mwanya uri imbere muraza kutubwira bimwe mu byo amashyirahamwe ari mu runani rwanyu ariko arakora mu gihugu hagati mu ntara turakigaruka ko naco nyene twakire ku murongo uwitwa Chris uraho neza
amahoro
duhamagaye uri he Chris
ndi ngahi Bujumbura
mhm
bo kwikintu cy'abana nagire mvuge ati mugabo ibyo leta igira byose sukubanka ubwo ibikira nko mu rukundo kuko turavye nk'umwana no munsi bitwa abana basanga umwana w'imyaka 5 10 kabo urumva haciye nk'imyaka irenga nk'iyindi 10 ntazobakira umwana azobashikanye 20 azobagiye mu bakuze rero made wishikana nko iyo myaka tabona imbere neza ningorane ningorane kuri wowe gusa nibamuca usanga ari bamwe bakubita bafata abantu mu ijoro bakabambura utwabo hanyuma nkaba nagire nsaba umutumire mukanya arahigije kubivuga neza ati si ikibazo cya leta gusa uwo ari we wese yari akwiye kuva hasi uko no munsi namwe abanyamakuru mutegura n'ibiganiro mukavuga bati mukakigira icyanyu iki cyaba bana hanyuma ibyo nubasaba namwebye najye nkisaba n'uwo ari we wese uri kankurikira avuga ati umumwe wese ahageza yo nahahambye akavuga ati bigende gute mwebwe ari uguha mikoro abashoboye kugira icyo bafasha mukabandanya hanyuma mu kurangiza nagire ndangize nsaba umutumire ko yompa akanimero inyuma y'ikiganiro ikintu nashaka kumwibariza
urakoze cyane turaza kugerageza twavuga ku gukonekta kuko kuguhuza n'umutumire kugira ngo ikibazo ufise aze kugerageza kukikwishura urakoze cyane reka twakire na Jean ku murongo uratwumva
ndabumva cyane
mahoro neza
asha ni saa turi ivyo ukebuke je kibazo canje kimbabaje kandi kimbabaje no ku mutima uyo mukobwa bavuga ko batewe inda n'umuvyeyi wiwe ubutungane bukihorera amengo ntubibona haca mbazi uyo mutumire avuga amaserukira
urunani ruharanira agateka k'abana
naniyo nk'uyo kandi indibaza icyo kibazo yacumvise yo bakakora iki kuri iyo mwana yahohotewe n'umuvyeyi ntafatwe n'ubutungane bwo mu Burundi rero vyiza no musaba yuko yoba yowe umuntu akerebutse muri icyo kibazo kubera urabona ubutungane bitamufasha iyo mwana ashobora ku hago yaturubuye buhoro hago yaturubuye turubura kurushaho ata umuvyeyi we amufashe ku nguvu ntafatwe yewe yaturubura gute rero kibazo cyanje nabatse umutumire iki nagiye gukora kuri icyo kibazo kandi si kibazo cyo gufyina umwana agaca yinga kubera iki yatunijwe n'umuvyeyi abona ntawe ubikurikiranye umwana we wese yosaraho umwana mutahura ashobora no kuyinga n'izindi ngwazi kandukiramo kibazo cyanje cyari kibazo umutumire iki nagiye gukora kuri icyo kintu murakoze namwe
urakoze cyane Jean kuri ako kamotereye uwo mwana w'umwigeme ari mu bibazo bidasanzwe muri iyo ntara ya Murambya umutumire yaraza kugerageza kukwishura reka tubanze twakire Eric uraho
amahoro kuri Vada Merik
amahoro neza
kibiza urongoye urunani sinadek menga turiko twara umenga politiki ifite gusukura ibisagara umenga yubanza guhera mu ibarabara none bajya abana bo mu ibarabara bari mu ibarabara bata leta itabaje kwiga ngo ishike ku ideni y'ibyo cyatumye ujya mwana agenda mu ibarabara ibisagara bicafura cyane hama ikindi nacyo kubera iki umenga iyo bariko barakura abana mu ibarabara baragenda gukoresha ingufu mu gihe umwana atari umuntu wo kwinda gukoreshwa kw'ingugu kubera icya mbere cyose ntaba ari karakurwanya umuntu w'imyaka mikeya ndibaza yuko ajya abana ubiyegereza ikaraba icyatumye bajya mu ibarabara iyo bava ku mitumba ikaraba yuko hatari mu nk'abana imanza z'amatongo yanyazwe leta igatibashyira kubishyira mu ngiro kugira ngo umwana agire ahaba ibyo byose mu bintu ukunda gusanga ahantu abantu basanga barabura ababyeyi ukabusasanu bitura bajya abana bose n'abana batigereza kugira igihugu kuri leta kugira ngo leta ibahigire uburyo bashobora kubaho bishobora gucatuma abana bagenda mu barabara iki nacyo bagomba kubaza mbe uwaserukira urusadebe ko ari ho ibyo cya private d'Amerika ivuga umwana yicwe ku hari
ikibazo ikibazo cyane cyo tukuzura cumva neza kuko telefone yawe igendera cikagurika uti subiramo ikicinjana nyuma uvuze
nagira imbaze ikibazo uwaserukira urunarike na de umurugezo cha private d'Amerika ivuga ko hari ho umwana w'umubarabara yikiwe aho byari gisobanura ndamu na abandi bana batumbi utoke umuntu bavuga ko yari yambaye umwambaro w'ikoti
ndakeye ikibazo Eric ikibazo chawe ndagerageza umwana ndumva ko ari umwana yoba yarakorewe amabi yoba yarishwe mu mwibarabara n'abajejwe kumbura umutekano ko vuze ngo yari yambaye inyambaro z'igipolisi ariko telefone yawe urikira tugora uradutunga telefone yawe igumicikagurika biragoye gukurikirana reka duhe akaryo umutumire yagerageza kwishura bimwe mu bibazo mwamubajije mushinga ntahe simbaruhije tuhereye kuri Chris we yavuga ati wari wowe wese yogerageza gufasha mubona mu kibano abantu kumbure nabo nyine bashaka kuba badafite uburyo bwinshi cyane bofasha bate muri kino kibazo kugira ngo kigerageze gukemurwa na bose mu kibano umuntu yogira gute kugira ngo fashe muri make
Mwaka tani gose kandi kugira ngo nkuko mubizi urumva burya kibano kirakomeye cyane gose burya rero kibazo kuvuga ubukirise avuga ati mbega ati agira ati avuga ati bose bofa abona ko bikeneye ko bose bose bafasha kandi yakeneye ko urumva ni kibazo gikomeye cyane utoteza kumbure umuntu umwe rero mu kibano rero urumva ikandi kibano kirakomeye cyane gose kuko urumva kibano ni umwana usanga atembera ni umwana usanga afite abagenzi n'ibindi rero yakeneye ko byukuri mu kibano nabo nyene baheza bagafasha nabo ndetse twavuga ko byokogwa kugira ngo umwana ashitse muhiri wabo amegwe neza nuko n'ikibazo cyotegurwa no kuvuga umwana ashitse naho iyo yamaze iminsi ataboneka kumbura bamwakire neza yumve ko ashike mu bantu amukunda rero byatuma abona ko abantu yaguma rero ikibazo cyakomeye cyane gose kandi ikintu uvuga nuko ikibazo nuko mu gihe ko umwana yahunze no kuvuga nk'abavyeyi na kumwe nabivuga badashoboka cyangwa se yahunze ubundi muntu wundi cyangwa se yahunze abantu bishuti kumbure ko yari imfubyi bagomba guheza ngo base batwara ibyo ibisiga iby'umuryango iby'ababyeyi biwe rero ugasanga rero ngira rero ikibano by'ukuri nuko ubona umuntu wese mwana ari mu bibazo bitandukanye ko bose bagerageza bakareta ubufasha ingene kuri umwana by'ukuri bamushigikire ntihaze kumbura atango yomoke rero ikibano kirakomeye cyane rwose n'ukuri birakeneye ko bose bumva ko bahamagaye gufasha abana bose bari mu bibazo bitandukanye rero none munsi kuko mubizi ngira ngo ngo azi ko ari mugambi ubwo gukira abana ico uwo mugambi nawe urumva ngira ngo sinzi ko mubuzi no kuvuga urabatekanya ibyo bita amakomite amakomite ugira ataka abana kandi ari hose no ari yatiza kuja hose naho ino munsi bitakunze ko ashobora gushika mu hose mugabo wundi ugaba bavuti iyo kuza ku ndeshwe hose kandi aho zibivyo kuri twe tubiravye neza izo komite zirakora neza zakora ibintu bishimwa rero tubwira tuti izo komite rero zegera abana byo kuri barabe ahantu hose umwana mebe nabi baramwana ko twaba kumwe ngo atayoboka batego yomoke mu gihe ko abona mu gihe ari ahantu ari mu bantu batamukunda ashobora kubasha kumugira nabi
kuri iyo komite iyo komite zoba ziri mu biro vya buramatari zoba ziri hehe ku mutumba kuko nk'ikibazo cy'urya mwana twumvise yabuze aho yitura kuko yavuze ko ntwara atacu bamufashije kandi na Jean yabajije ico mwoba muri ko murakora cyangwa niba mwaracumvise ico kibazo cy'urya mwana yafashwe ku nguvu na se wiwe ayo makomite yo bakorera hehe mwebwe ico kibazo mwaracumvise muzofasha mute
nukuri bari cyane gose kumva ibintu nk'ibyo n'ibintu bitera soni n'ibintu tuteze twumva n'ibintu byo gutera ibyatsi cyane twebwe rero ndanze kubindaba niko ndavuga zewe nk'ibyo ndabyumvise rero ndabyumvise no kuri zewe niko turafite abantu basanga dufasha kutubwira ibintu nk'ibyo ibintu nk'ibyo no kuvuga amabako kwa hirya no hino mugabo ibyo rero byo narishye ntaje ntabyo ntabyo narishye hano ariko nk'uko tuvyumvise hano mu runani no kuri abico twa dukwa no kuvuga tudateje no kuri tutaza kutakura ko fashana twebwe ko biraturaba ibi ni ibintu umuntu wese ari azejwa ataya kabana yavuga guhita afashije birabade gose nimba bari tubutungane ntege twofashe bari cyane rero twosaba ko nk'abatwumva bari mu ntwaro ko canke abari mu mabamo abategetse mu byutungane bavyumva nawe nyine ko byukuri bo gira twafashe kugira ngo umwana byukuri atakire kubahirizwa rero kino uvuga niko nikijanye n'itonze Eric yavuze yavuze ati ndee none Eric niwe yagira gatatu yavuze ati ndee none atabana bo muyora ati none nibo ariko atavuza igisagara niko yivuze urumva gucyo ariko ico twavuga nuko byukuri biraje neza nko kurana yivuze kare umugambi hamwe ushizwe mu ngiro neza hamwe byose bikagira neza no kuvuga haba kumbure mu kubakura mu barabara kubashikana muri twavuga bashikiramwo hose bikagira neza bakagira neza bagategura aho abantu bashikira ndetse ufite aho babona ko hashobora gushikana ntanego neza bakavyiga bakaraba neza ingene byogenda umwana akagenda agasikira ameze neza kubwa tuvyukuri no mugambi wo gushikira rero ngirango niko ntitwatubigaye nuko avuga ati none niba tafuze igisagara mugabo urumba turifuza ko byukuri umwana bamujyango ko nkuko tubivuga umwana byukuri no kwa mujyango so kwa mwibarabara
yanavuze kandi kuba kubijanye nuko ningufu zikoreshwa kugira ngo bakugwe mu mayira bakugwe mu gisagara navyo nyine biramutse amakenga yabifise ko ico bivuze
niko byumutse amakenga birashoboka urumba kumbure mugabo ico ndavuga cyo nuko ngirango turiravye muri kuva kubitseke yavuze 2010 twiravye muri rusange nkora navuze kare twabikurikanye ko twafite abantu byukuri badufasha aho sari bigo nababwiye tutatandukana tumayo bakaturaba ingere yikoragenda muri rusange byukuri twageza amaso twabona ko atabintu ingu vyagiyemmo byagishizemmo barohere cyane n'ukuri niba byashitse kumbure mu minsi yahera ngo twiravye ubu ingene babajanye muri rusange no ntaje twifona byukuri twovuga ko bitegwa cyane gose ko babagire nabi eka n'ukuri rero ivyo dukuri na remere mbonye ngo byagenze neza kubwanje yego
okay murakoze cyane reka twakire na Cédric Urahoneza
Urahoneza munyamakuru nageze ni yewe washanke yambo ariko niba tahonga anyari yambo
yego mwire
yego ndaramukije n'umutumire jewe nagomba kubaza uyu munyashobora umutumire aba bana babakuye mu gisagara babajyana mu miryango canke ruguru numvise yavuze ko ikibano twese dukwiye gufasha muri icyo gikorwa ndakimushimiye ariko nka mafisa makenga ndamubaza nti aba bana bari bamenyereye gisagara bashobora kuba babajyanye alo
nitrakumva
bashobora kuba babajyanye ruguru mu miryango yabo ariko bataravye neza ko bagiye gutuma ahubwo bajya abana baca bava aho mu miryango baca bagwira urabona bakuye mu gisagara cya Bujumbura aho ndavuga ko bashobora kuzoca bajya ku migwa mikuru y'intara ugasanga babakuye mu gisagara cya Bujumbura ariko bagiye gusubira kuba benshi mu gisagara a l'intérieur nabani kubera ko bageje bagiteka k'abana bari kuraba bakagira ico bitwasubi bahagira ico bitasubi kuko leta irashobora gukora umugambi akabajana ariko ntibandaye ibakurikirana kubera ko ivuga ati ikibano cyose abantu bahari bafashe mu muri edikasi yabo bana cyangwa kubantretena ariko ugasanga abantu birabiye hariya hirya cyane hariya ariko nkavuga nti abo bageje ayo mashyirahamwe aba bageje bagateka k'abana ko baba bateguye nabo ukuntu bazogira swivi cyangwa evaluation yuko gugwarwa cyangwa ibyo bibondo biriko biraba aho byagiye
yego urakoze cyane Cédric
yego cyari cyo murakoze
urakoze cyane reka twakire na murantunga twakire rukundo amahoro neza
na mahoro ya nanze hari cyo ngomba nonganire cyangwa na kandi kabazo gatoye ya adi uyo muvyeye baguma bavuga ati birashoboka ko yoba yarononye uyo mwana birashoboka ugasanga uyo mwana nawe arabesha numva abantu basikiriza inkuru umenga ba ni ibintu byo kure kumbure bo indero uyo mwana bakamupi bagapima urya mwana nka babaganga DNA bakamenya koko byo kure yoba yamufashe ku ngufu kuko nga muri Amerika narabonye umwana w'umukobwa yarigeze kwica se na nyina urumba hageze yaho yica se na nyina ashobora no kubeshera umubyeyi bivanye n'ubugaba ikindi nacyo nagomba mvuge ndabye nko ngaha muri Amerika hari abana nk'uko n'abantu bakuze usanga basegerereza abana bakaguma bari hanze kandi hari uburyo bukwiye abana bashobora gushika mu maserita bakiga bakagaburirwa ariko ugasanga barahanga bakagenda bakaguma basegerereza basegerereza ku buryo n'abatuye babo ugasanga mbere barifashe ugasanga niba abana bagiye mu bijyanyura mutwe n'icyo kibazo numva ari ikibazo bamwe bazanye ibarabara kubera ubukene birashoboka ariko n'abandi barashaka kujya mu ibarabara kubera ubugabo no kugira babagarure ku rutonde ndumva ari ikibazo gikomeye ahubwo ababyeyi b'abana bo ndumva ari ikibazo leta cyangwa ayo mashyirahamwe kuko nkurikize mu mwaka kino gihugu ndimwo ushobora gufata n'ayo mashyirahamwe yarananiwe ugasanga abana barananiranye ico n'ikibazo numva ko kigoye mu by'ukuri kugira gitoregwe inyishu ikiba kigoye kiretse nk'abo bana bavuye mu miryango kubera ubukene bwisi ariho n'abandi bana mu miryango usanga mu bukene babufise ariko ugasanga barihanganiye ubwo bukene.
Kumbure urakoze cyane Rukundo, kumbure umuntu yokwizera ko izi nyigisho bagiye guhabwa muri ibyo bigo zofasha abo bana, kumbure baba baramaze gufata amafaranga mu bisagara baragize ingeso zo gukorera ayo mafaranga zo gusegereza ayo mafaranga kugira ngo izo nyigisho zishobora kubafasha kwiyumvira ukundi kuntu bashobora kuyaronka.
Ya mugabo kandi nkuko ibihugu byacu twemera Imana twosaba ko abantu by'ukuri bahanini bo bigisha kwemera Imana no gusenga Imana nibyo byonyine nabonye bishobora kuzana umwana ku rutonde ugasanga yo bahaba be.
Urakoze cyane gose Rukundo kuradutega amatwi hano muri Amerika muri diaspora. Reka tuje kumutumire mushinga nahe Simba Ruhije Ferdinand murushimwe murunani Fenadebe turi kumwe ku murongo ariko aradufasha kukumva ibyo kogwa kuri kintu kibazo cyabana wo mwibarabara duhereye kuri Cedric we yavuga ko hakenewe cyane gose ko hoba icyo yise suivi gukurikirana abo bana bamaze gusubizwa mu ntara zabo mu miryango yabo mu ngo zabo gukurikirana abo bana mubona gikogwa amashyirahamwe mukorana nayo arabikora byifashe gute.
Ndashimiye cyane rwose Cedric kuko kaza barije kandi ikibazo by'ukuri kituraba cyane ko twebwe nk'urunani turinda kuraba igihe cyose habaye ariko abantu bariko barabaza n'ahandi cyane cyane twe tuvuga n'abana twe musatwe turaba agataka k'abana twe rumva turinda kwikurikirana ukuri twebwe rumva nk'ubu uno munsi turafise abantu badufasha mu ntara zitandukanye makuru atandukanye baturabira neza ko by'ukuri umwana aritashika ariko ashika neza hashitse yasikwa kwa neza atari neza arinda kutubwira barinda kutubwira ngene byifashe no kuba rero ko twebwe ico kibazo by'ukundi kibazo gikomeye cyane kuri twebwe bikazo kwikira cyane ku munsi ku munsi ngira ko mbure umunsi wose twase kugira ko kusa kugira ikiganiro kugira ko mbure tubabwira ngene byifashe ariko ntabwira cyo nuko yorema tutatsa abantu bari kwadufasha kugira tuje turaronka ku munsi ku munsi ngene byifashe rero ngaho kuri tuna sha kumurebesha. Ikazo za kabiri ni kazo tabajwe n'uwitwa Rukundo yabaze ibazo bibiri. Agira ati mbega none ko numvise ujya muntu ujya mugabo se ujya mukobwa batibabwa nk'ukumeye ngo nibyo ati none nibyo koko turifuza ko by'ukuri ubutumwa bwokora neza bakaraba neza bakabyiga neza hamwe atandi hagira inzira n'imwe basiga kugira ngo ukuri kumenyekane rero turifuza ko atandi muyorenganywa muri ibyo urumva ko birashaka gushika koko umwana nimba uno munsi umukobwa twabyumvise atameze neza mu mutwe hamwe byaba byashyitse by'ukuri yo kumvikana ko ashobora kumererwa neza nayo mutwe byo kumvikana rero turi ko kuri ubutumwa bwokora neza ntihagire mu burenganya rero ni mubyeyi mu ndari umwana no kuvuga ubutumwa nyine byo kuri ubutumwa byo kuri ko tubyifuza rero kitakabina co yabajije yavuze ati hari abantu no munsi tuzi ko bishobora bakaza mu marabara kubera ko bafise ubugaba nicyo twe turabizi ko hari abantu no munsi bava mu miryango yabo bagahitamo kuza babwibarabara kandi bafise imiryango bafise basafise ba nyina turabizi bivuye ku bugaba bwabo rero nk'uko mwabivuze ni ukuvuga bya bigo bashikiramwo bavuye bakibakura mu ibarabara nico by'ukuri ibyo byashaka gukora baza kubaha inyigisho ntunganya buzima baza kubana kubigisha bakabigisha ubuntu bakabigisha ngene bakabigisha inabi irimo byo kwabwirabara n'ineza yo ihari mu gihe bagiye iwabo nubwo rero niba dako ivyo niko byaza kugenda muri ya minsi yo kubanza kwategura mbere kwajana mu miryango.
Urakoze cyane gose. Tuja ku musozo w'ikiganiro dusigaje mu noti umwe impanuro woha leta, impanuro woha imiryango, impanuro woha amashyirahamwe n'ihe turangiza ikiganiro kugira ngo iki kibazo kigerageze gukemurwa nk'uko leta ibyifuza.
ego murakoze cyane gose ico kibazo by'ukuri mu baje ni kazo nkora mutima kandi ni kazo gihambaye cyane twebwe rero nkuko twari tuvuga kuva kera ngiye umututishije mu kumbure bibiganiro bitandukanye twagiye gutanga cyane ducishije munze mu byo no kwitema tanga zwe twagiye turatanga ibyo twabwa byo twabwa tuti twifuza ko by'ukuri agasaka kabana ko kwarizwa kuva mu ntango no kuvuga kuva kwiza mwe baragushika bashikane muhiri wabyo baje bapfa no kuvuga twifuza hose ko byogera neza byo twifuza rero kintu cyo twifuza nuko bashitseyo twifuza ko bategura imigambi yo kuhereke no kuvuga imigambi itandukanye kugira umwana ntari umwana no munsi adu agende wabo ngo hava cavayo twifuza ko abana bashikunda ko ku mashure bota batangwa bashuye akiga abandi badashaka kuza mu mizo mashuye yasanzwe y'intango bakabasha mu mashuye y'imyuga imiryango kongure byacu tugasanga umwana yavuye mu muryango kubera ubukene bagategura imigambi itandukanye kugira ngo abo bantu rero iyo miryango nayo ishobora kumererwa neza abana bashobora kugwa muhira.
Urakoze cyane gose. Murakoze cyane. Murakoze cyane gose mushinga ntahe Ferdinand Simbaruhije mwishimurunani Fenadeb. Mwari muri kumwe na Oriane Tanga ishaka mu kiganiro muri Isanga twihweza ibibazo by'abana bo mu ibarabara. Ndabashimiye cyane gose mwese. Umunsi mwiza.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda dushimiye mugenzi wacu